Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Naho mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Ibyo gutogwa ntabwo ari twebwe twabitunganije. Twumvise yuko umenga bishoboka ko ari abakunzi n'abanyagihugu bo mu Kamenge baba bagiye hamwe barabikora.
Uyu ni Doni Karera, umuyobozi w'urubyiruko rw'ishyaka CNDD-FDD rya Perezida Nkurunziza w'u Burundi, ku rugendo rwo gushyigikira umuryango wa nyakwigendera Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Ni mukanya mu makuru. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Thomas Kamilindi. Amakuru turayahera hirya no hino ku isi, aya mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Alphonse Ndayikengurukiye.
Ndagushimiye Thomas, ndabashimiye mwese muri kumwe kuri kano makuru. Inama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yamenyesheje ko ibabajwe n'urupfu rw'abasoda 5 na 8 bakomeretse bo mu ngabo za MINUSCA ziriko zirafasha kugarukana amahoro muri Centrafrique. Mu itangazo yasohoye kuri uyu munsi w'Imana, iyo nama y'umutekano yarahojeje imiryango yabuze Leta y'u Rwanda hamwe na MINUSCA nyene. Inama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU irashima amatoza yamaze gutangura yongera ishigikira ihigwa c'ingabo za MINUSCA ataco zidakora ngo zifashe inzego fata kibanza za Republika Centrafricaine gutsimbataza amahoro. Yibutsa ariko kw'izo nzego arizo zijeje ibikorwa ca nyamukuru co gukingira abanyagihugu no kubashigikira mu kigoro bariko baragira ko gutsimbataza amahoro n'umutekano nk'uko bisabwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President Barack Obama yarishuye abanegura y'amasezerano ku birwanisho ronyanganda ariko gushirwa ko umukono wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bitanu birutura byo ku isi, ko ahubwo we abayabonamwo imigenderanire ishoboka hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo yabivugiye mu kiganiro caciye ku televiziyo CNN yishura ku bibazo vya Farwed Zakaria ku gicapu cerekanye giciye ku buryo bw'ingurukana bumenyi Twitter ya Perezida wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Yishuye ati yo ni nyishu y'ibyo namenyesheje ko muri Iran ko mu gihe Iran itokwemera ko amakungu agenzura ahike kwa hose ko akerigwa ibigwanisho ronyanganda, ati turashobora kubisambura dukoresheje uburyo bwa gisikare, ati kandi ibyo ntitubisubiramwo. Kubagize inama nshinga amateka na nkenguza amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika banegura amasezerano bagwiriyemo cyane cyane abakeba ba Republicain, yaragabishije avuga ati bariko barakamira mucoze imirwi y'intagondwa iri muri Iran irimo abitwa les frères musulmans iriko irakora ijoro n'umutaga kugira ngo ayo masezerano haje mu ngiro. Iryo tegeko ritegezwa gutorwa muri uku kwezi kw'icenda. Igisoda cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika caramaze gushikana indege zigwano F-16 ku bibuga by'indege bya Turkiya, mu gihe ibyo bihugu bibiri bibandanye umugambi wo kugwaniriza hamwe aba Islamic States bari muri Syria na Iraq. Igisoda cha Amerika camenyesheje ko catanguye ibitero by'indege gikoresheje ubutaka bwa Turkiya kuri uyu munsi wa gatatu ari naho izo ndege zashika. Izo ndege zaje ziva ku kibuga c'indege ca gisirikare citwa Aviano Air Base kiri mu Butaliyano, ziherekejwe n'abahinga bazo bashika 300. Intumbero ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero na Turkiya n'urwandiza hamwe aba Islamic States hamwe no kugira bakubure akarere kari ku rubi rwa Turkiya ihana n'iguca Siriya. Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francis ku munsi w'Imana yarasabye ashimitse ko gukora ibirwanisho ruhonyanganda vyohagarara. Ivyo yabivuze inyuma yo kwibuka imyaka 70 iheze ibombe atomic ikoreshejwe bwa mbere n'Abanyamerika mu bisagara vya Hiroshima na Nagasaki hano mu Japani, hasigaye iminsi mike gusa ngo ingwano ya kabiri y'isi yose yo muri 45 ihere. Ati kwibuka ibyabaye muri ibyo bisagara byategerezwa kuduhamagarira kuvavanura no gukora no gukoresha ibirwanisho ruhonyanganda. Ati haheze igihe kirekire ibyo iryo bara ribaye ariko nubu racatera ubwoba no kwihebora mu mitima ati nikimenyetso gikomeye cingine abantu bashobora kuyikorera ibintu bishobora kutigiza inganda mu gihe ubwenge n'ubumenyi bafise biriko birakoreshwa mu ntumbero mbi. Ati ndifuza ko abantu bavuga ururimi rumwe ruvuga ko bavavaye n'ingwano no gutoteza abandi bakemera gushira ibiganiro imbere ati kuko nta numwe ingwano yereye kandi twese turahahombera. Ibihugu bivuga ko bifise icyo kirwanisho runyanganda catewe mu gisagara bya Hiroshima na Nagasaki muri 1945 ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Israeli, Ubufaransa, Ingoma y'Ubwongereza, Korea y'Uburaruko, Pakistani n'Ubuhindi. Muri Afghanistan abataliba bemanze igitero catezwe mu modoka ku munsi wa gatandatu cabereye muri district ya Kanabad mu buraruko bwa Kunduz aho abategetsi ba Afghanistan bavuga ko cahitanye abantu 29 bari bagwiriyemo abarwanyi bafasha igisoro ca Afghanistan kurwanya abataliban. Ibyo biri mu itangazo wa Taliban barungikiye iradio Ijwi rya Amerika bemeza igitero cyo kwa gatandatu inyuma y'ikindi cyari cyahitanye abandi 50 hafi y'igisagara cha Kabul. Ibyo rero byatumye abanyafghanistan baterwa n'ubwoba kuko ibitero byasubiye kuba byinshi kuvaho Mullah Mohammed Omar yatanguje uwo mugwa afiriye abanyataliban nabo bakaba batoye indongozi nshasha. Mu Bushinwa imvura nyinshi ivanze n'umuyaga yarabandanije irwa kuri uyu munsi w'Imana. Ico gihuhusi citswe Sudelor caronye ibintu byinshi mu bisagara bya Fujian na Jizang aho abantu 8 bahasize ubuzima abandi umuriyoni barabura umuyaga nkuba ibihumbi 250 nabo barahungishwa ubigisoda n'igipolisi bakaba bariko baragerageza gufasha kugira ngo basubize ico gisagara ubuzima. Muri Cote d'Ivoire umugambwe utavuga rumwe nuri ku butegetsi ubuze yuko utazokwitaba amatora uko ngo amatora adakwije byangombwa kugira ngo shoboke
amakuru yo hirya no hino ku isi muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA radio yacu. Amakuru mu biyaga bigari. Icyumweru kirashize Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yishwe. President Nkurunziza yari yahaye icyumweru inzego zibishinzwe kugira ngo zibe zarangije anketi. Ejo umushinjacyaha mukuru wa Repubulika y'u Burundi Bagorikunda Valentin yagejeje ku banyamakuru aho izo anketi zigeze. Ariko yasomye itangazo ryonyine gusa ntiyafata ikibazo na kimwe. Fidelite ishatse yatuteguriye inkuru.
Itangazo umushikirizamanza yasohoye yamesheje ko bamwe bagirizwa ubwo bwicanyi amaze gufatwa abandi nabo cyo kimwe n'abateguye ubwo bwicanyi bariko bararondegwa. Yongeye kandi aremeza ko imodoka yakoreshejwe muri ubwo bwicanyi ko yari imodoka yavuye mu ikambi yo mu Ngagara kandi ikaba yasohotse kuri uwo munsi nyene wa Mungu mu gitondo imbere y'uko Adolphe Nshimirimana agandagurwa. Nkuko Valentin Bagorikunda abandanya yimenyesha, iyo modoka nyene yakoreshejwe muri iryo gandagurwa ngo yahavuye iturigwa n'abo bagizi ba nabi mu ikomine ya Musaga ngo hari bukeye bwaho ku munsi wa mbere. Yongeye kandi yamenyesha ko aho nyene ku Musaga ngo niho hatowe imyambaro y'izo nkodi z'ikibi zari zambaye. Umushikirizamanza wa Repubulika Burundi Valentin Bagorikunda amenyesha kandi ko amatohoza kwigandagurwa rya Adolphe Nshimirimana cyo kimwe n'abamugendanira babiri akiriko arabandanya. Hagati aho muri iryo tangazo yashirije kandi ko abatohoza kubahatswe kugandagura umukuru w'ishyirahamwe FDH Pierre Claver Mbonima ko nayo nyene yatanguye. Tukivuga ibijyanye n'iryo tangazo twamenyesha yuko ari ibibazo bimwe bimwe byari bikenewe ko inyishu ariko izashoboye kuboneka. Nk'akarorero, mbega abo bafashwe ni bangahe, ni bande, bafungiwe hehe? Mbega iyo modoka yaturiwe ni iki cyemeza ko yaturiwe n'izo nkozi z'ikibi zagandaguye Adolphe Nshimirimana? Ikindi nacyo, mbega iyo myambaro ivugwa ko yatowe ku Musaga, mbega yatowe hehe, yatowe ryari? Ibyo bibazo byose ntitwashoboye kuronka inyishu zabyo kubera kuretse gusoma rino tangazo nta kindi kibazo na kimwe cyahavuye cishurwa. hanyuma tukivuga ibijyanye n'igandagurwa rya Adolphe Nshimirimana ngomenyeshwa yuko uno munsi wakwije inzwi yose iheze agandaguwe hagataho rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza akaba yatanze ikiringo cinzwi imwe gusa kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi babe bamaze gufatwa ariko rero naho iyo ndwi yose iheze haba kubijyanye n'itariki Adolphe Nshimirimana azosobegwa ko canke ikibanza bizoberamwo ibyo byose ntibiramenyekana i Bujumbura Direte ishatse kugwije rya Amerika
Ijwi rya Amerika ejo kandi i Bujumbura habaye urugendo rwarangiriye aho Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yiciwe mu Kamenge abarugiyemo bari bambaye imyambaro yirabura bafite na buji mu ntoki buji zari zicanye umuyobozi w'urwaruka rw'imbonera kure za CNDD-FDD Doni Karera twavuganye asobanura ko atari bo bateguye urwo rugendo
nibaza yuko abo babari bariko baravuga yuko ari twe twabikoreheje bihenze kuko twebwe mu muhari w'urwaruka rw'umugambo wa CNDD-FDD ibyo gutwagwa ntabwo ari twebwe twabitunganije ariko nkuko twagiye turabyumva twumvise yuko menga bishoboka ko arabakunzi n'abanyagihugu bo mu Kamenge baba bagiye hamwe barabikora ndetse nkuko twagiye turabibona ku masanamu twabonye yuko mu bari ngaho harimwo abamama bakuze abapapa abakiri bato sinumva rero bavuga ngo nimbonera kuko twebwe nkuko twama tumenyesha mu mahari ugwaruka rw'umugambo CNDD-FDD ni ntabwo arurenza imyaka 35
kuki subwo ngubwo babibitiriye nkuko maze kubivuga byagaragaye ku mbuga nkoranyambaga nyinshi mbese no kuri internete kuki bari kubitirira urwo rugendo ko ari mwebwe mwarukoresheje murakeka biterwa n'iki
ntituzi ntumbero bafite mu gani baza yuko uko biri kose barafite igituma bo babivuganira ngo zo bari za ntumbero nyene zo zo kutagaragaza canke kugushira habona ibyo baba barimo bategura ubundi bwobwo twebwe nibaza ko ibyo ari urukurikirane wa ya majambo bama bagenda bavuga bacafuza umwabimbonera kure mu zindi ntumbero baba bafise ariko nibaza yuko aho tugeze nuko twokwiga kuza turavuga ukuri ikintu uko kiri tukacyita uko kiri ariko ntitukitirire icyo tugomba ko kiba
mwebwe se mu rubyiruko mu rwaruka rw'imbonera kure hari urugendo muteganya rwo gushyigikira abasigaye banyakwigendera Lieutenant General Nshimirimana
twebwe nibaza yuko ibikorwa ariko iyo dufise ibikorwa turabitunganya kandi tukabimenyesha abarundi n'amakungu nabwo biri ibikorwa byo mu kinyegero ikintu cyose tugitunganije kiramenyekana kandi indongozi zikaje imbere zikavuga ko icyo gikorwa arizo zagitunganije nibaza yuko igikorwa icyo aricyo cyose twaba turiko turatunganya atakiriho atakiriho nibaza yuko cyomenyekana ubundi bwo gushika uno munsi icyo gikorwa ntacyo turatunganya
Bwana Doni Karera umuyobozi w'urwaruka rw'imbonera kure ndabashimiye
murakoze cyane
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda internet radio yacu voa.com umunsi mukuru wahariwe amakomini wijijwe mu Burundi mu gihe bamwe mu banyagihugu bo ku mitumba ya Kiri na Gaturanda ihana imbibi n'u Rwanda aho ni muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo bavuga ko hakigaragara ibimenyetso by'umutekano muke kuri iyi nkuru dutege amatwi Jean Bosco ndarurinze
Komine Bugabira cyo kimwe n'ayandi makomine yose yo mu gihugu yasozereye iyindwi turangije mu kanyamuneza ko guhimbaza umunsi mukuru wahariwe amakomine nyamara iyo komine yari yatanguranye iyo ndwi no kwicura umutekano muke Ijwi rya Amerika ryagereye umusitaneri wa komine Bugabira Rene Mukandori kugira rimenye uko umunsi mukuru wagenze rirondera kumenya kandi nuko umutekano wifashe uno munsi
Tefiriheze haciye hakurikira ibirori nyezina hacakurikira ijambo nyamukuru ry'uwo munsi ijambo riheze twaciye dushima kwicara uruhande rumwe kugira ngo turimbure ivyikomine yacu utwabonetse twasangiriye hamwe
umutekano wari wifashe gute Ico kibazo nta nyishu ya Mustaneri cyashoboye kuronka kiretse ko inyuma ya mikro yadusabye kubishikiriza uko tubibona ijwi rya Amerika niko kwegera abanyagihugu bari bavuye mu munsi mukuru baravuga muri rusangi uko umutekano uyifashe bivanye bamwe nabandi aho baherereye
byo ndamba kumutumba nyakaramu cyigiseye ni heza cyane
gusa nk'abeshi hariho nk'abeshi bikika mu kiza nk'ibisuma bicayibone hakajyo ko kuza kwiba uvuze nk'udufaranga bikaza kukwiba bihuye ubizi byo bisuma ntibyogenda bitakwishe ariko utabizi biragusinzikaza gusa bishyigira iyo nyene ahantu hose hari imfunzo za kirinyoge ndazo mu rugasa vuye nta urya mu mukondora zose
mu minsi byarabaye yuko ngo inkotanyi zigomba kwambuka mu Burundi ubu ntabwo abuhari
hariho ukuntu twumvise ninjoro abantu babiri ngo baraye barashwe naho ngo barimo baravugwa mugabo ntitwababonye twebwe ariko twabyumvise ngo bari kwa muganga turumva yuko imitekano nyene mikenya ihari ko twumva hijya no hino abantu bagoma bakomereka bagoma bakomereka umutekano ni mukenyene
ukaba nkako warashwe ahajyamye mu taro bikuru bya Kirundo aracakekeranya gucu yoba yarazize
bo ntabyo nikeka kuko nje sindi muri politique cyo nikeka sinzi kumbe ko byo bari byo no kumudama tari muhira gusa umva yarahunze muri ma kandi rero birahurahugwa yuko abantu bahungishije abantu bisanzwe kumbe bazohava barondegwa kuko narumvisha igihuha kivuga yuko kumbe ngo nza ndagenda igwanda nongera ngaruka bazohava bakafata bakambaza icyo mba ngiye gukora nta kindi nzi gusa nifashe iminenegwe kubera buri gihe iyo ngiyeyo inca mu mategeko nkaca ku mupaka w'igihugu ndavuga ati nzisigura ariko rero nta wandondeye usibye yuko muri ijoro rya Eriki yariho agiye mbona umuntu amuhohotera ntazi icyo nzira
mu ndirimbo n'imbyino zaranze umunsi mukuru wa komine Ibugabira zisunga icivugo cy'uwo munsi arico dushigikire inzego zatowe n'abenegihugu z'urumuri rw'amahoro umutekano n'iterambere kuri bose muri izo mbyino harumvikanamo kandi n'ubutumwa bugenewe abahunze Mbega abafise imiryango yahunze bashikirijwe ubwo butumwa ku kibuga cy'umupira w'amaguru ahari ko habera ibirori babiteguye guhamagara ababo kugira ngo bahunguke ico bakiriko kirababuza n'igiki
nkejo ku mugoroba naratashe mvuye ngaha mu ruhe nta kiyonza bacambwiye ngo Claude yaje mugabo ariko barantera ubwo Claude yari yaje
Claude nini
umuntu yahora bangaha kiyonza yigeze kuba n'umuntu akora kwivura ryo ngaha mu ruhe mugabo yarahunze yahunze kubera amuteye ubwo bahungira mu Rwanda hanyuma abantu ubwo bambwira ngo yaje je mugabo ndavuga ntiyari kuza tambwiye ko je mba muhiri wabo nabantu babanyagihugu baje badutera ubwo baza ngo baje kurinda ngucungira umutekano mugabo ntibambwira ibyo ari byo bari barindiriye Claude mugantabize kuko Claude yaje nkananda namuntebona Claude namubazambwira ko ari mu Rwanda
naho umustane wa komine Bugabira atashimye kugira ica avuze kubijanye nuko umutekano wifashe muri kino gihe muri rusangi Bugabira aravuga ariko kubijanye n'umunyagihugu yarashwe akavuga ko igipolisi cyatanguye amatohoza kugira hamenyekane uwarashe uwo munyagihugu wo kumugwa mukuru wa komine Bugabira n'icyabitumye mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho sport n'imikino n'amakuru twateguriwe na Jean-Claude Munyandinda mu Rwanda
Mukino w'intoki wa basketball mu mpera z'icyumweru gishize mu Rwanda harangiye imikino ya kamarampaka ku makipe ane ya mbere muri shampiyona ku ruhande rw'amakipe y'abagabo ikipe ya Espoir Basketball Club niyegukanye igikombe cya playoff nyuma yo gutsinda Patriot Basketball Club ku mukino wa nyuma. Yayitsinze inshuro 3-1. Umukino wa kane wahuje amakipe ejo kwa gatandatu, Espoir Basketball Club yatsinze Patriot Basketball Club amanota 82-65. Mu bagore, igikombe cyatashye mu ikipe APR Basketball Club imaze gutsinda Ubumwe Basketball Club imikino 3-1. Ku mukino wa nyuma wa kane hagati y'amakipe yombi, APR Basketball Club yatsinze Ubumwe Basketball Club amanota 66-46. Umwanya wa gatatu mu bagabo wegukanywe na APR Basketball Club itsinze CSKA. Naho mu rwego rw'amakipe y'abagore, umwanya wa gatatu wabaye w'ikipe yitwa The Hoops Rwanda yatsinze Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Olivier Shyaka, umukinnyi wa Espoir Basketball Club, niwe wahawe igikombe cy'umukinnyi wahize abandi muri shampiyona y'umwaka. Naho mu bagore, icyo gikombe cyegukanwa na Alice Muhongerwa ukinira Ubumwe Basketball Club. Ikipe yegukanye igikombe cya shampiyona haba mu bagabo ndetse no mu bagore yahawe miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda, ya kabiri igenerwa 175,000, naho ya gatatu yegukana 500,000. Mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu Amavubi yari imaze iminsi yitegura urugendo rwo kwerekeza muri Ecosse mu mwiherero yasubitse urugendo. Ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, Ferwafa, buratangaza ko abakinnyi 26 b'ikipe Amavubi batakigiye muri uyu mwiherero kuko habayeho ingorane mu kubabonera ibyangombwa. Uku kuburizamo uru rugendo ishobora kugira ingaruka mbi ku myiteguro y'u Rwanda rugomba gukina na Ghana mu mikino yo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu. Umukino ubanza w'u Rwanda na Ghana uteganyijwe ku itariki ya 5 mu kwezi gutaha kwa 9 ukazabera i Kigali. Abakinnyi bari biteguye kwerekeza muri Ecosse bazakomereza imyitozo yabo mu Rwanda. Tukababwira ko muri 26 bahamagawe, ikipe APL FC ifitemo abakinnyi 14 bose. Abo ni Olivier Kwizera, Jean-Claude Ndori, Faustin Usengimana, Ismaël Nshutiyamagara, Michel Rusheshangoga, Hervé Rugwiro, Eric Rutanga, Yannick Mukunzi, Djihad Bizimana, Andrew Butera, Patrick Sibomana, Jean-Claude Iranzi, Issa Bigirimana na Michel Ndahinduka. Ikipe ya Police FC ifitemo 5 ni Marcel Nzarora, Amran Shimimana, Mohamed Mushimimana, Jacques Tuyisenge na Isaïe Songa. Rayon Sport ihagarariwe n'abakinnyi 3, ni ukuvuga Eric Ndayishimiye, Kevin Muhire na Dominique Savio Nshuti. Abandi bakinnyi 4 basigaye ni Fitina Omborenga wa Kiyovu Sport, Ernest Sugira wa AS Kigali, Celestin Ndayishimiye wa Mukura Victory Sport na Amani Wiringiyimana udafite ikipe abarizwamo kugeza ubu. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Shuti z'ijwi rya Amerika, ubu noneho radio yanyu irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu gihugu cy'u Burundi hagaragara ko umutekano ubandanya uhungabana inyuma yaho Perezida Nkurunziza atsindiye amatora y'umukuru w'igihugu, agateka kazi na muntu nako nyine kabandanya kabangamirwa nk'uko bishikirizwa n'ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch, abategetsi bo mu biro bikuru by'iperereza, igipolisi n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi baregwa kuba barahohoteye ubuzima bw'abantu ndetse bakagirizwa n'iyicwa ry'abantu bamwe bamwe. Amatohozwa Human Rights Watch yakoze yibanze cyane cyane ku gisagara cya Bujumbura, ariko hariho n'ububisha buvugwa hagati mu gihugu. Abarundi bababa 200,000 nibo bamaze guhunga igihugu, mu gihe ku munsi abandi babandanya bahunga. Kimwe mu bigaragaza ko umutekano udashemeye niyicwa kwigenekerezo rya kabiri ukwezi kwa munani uyu mwaka rya General Adolphe Nshimirimana yahoze arongoye ibiro bikuru by'iperereza kandi akaba yari mu begereye cyane Perezida Nkurunziza. Umunsi wakurikiye Petero Karaveri Mbonimpa arongoye ishyirahamwe APRODEHASHI yararashwe n'umuntu yari ku ipikipiki arakomereka cyane. Petero Karaveri Mbonimpa ari mu bagwanije cyane kwitoza kwa Perezida Nkurunziza ngo arongore ikiringo kigira gatatu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramagana ubwo bwicanyi, igasaba ko abo byagira borenguzwa imbere y'ubutungane, bati ubwo bwicanyi nta ntererano butanga mu mutekano w'igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihamagarira abo byega bose cyane cyane Leta y'u Burundi kuvavanura n'ubugizi bwa nabi bakareka gukoresha ingufu ngo bashikire intumbero yabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba ko abanyepolitike basubira mu biganiro kuko ariyo nzira izotuma igihugu gitekana. Inyuma y'iraswa rya Petero Karaveri Mbonimpa, Mark Turner avugira Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamenyesheje ko Leta n'abatavuga rumwe nayo bakwiye kuja hamwe bakumvikana kugira batorere inyishu ibibatandukanya. Ati mu gihe ibyo bitokogwa nta kibuza ko Uburundi busubira mu ntambara. Leta z'Ubumwe za Amerika ihamagarira abo bose vyega kuguma mu mutekano kandi birinde gusotorana. Leta z'Ubumwe za Amerika isaba leta kubungabunga umutekano wa Petero Karaveri Mbonimpa kandi kamwifuriza gukira.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho Alphonse Ndayikengurukiye aratwibutsa ingingo z'ingenzi z'amakuru avugwa muri iki gitondo.
Ingingo z'amakuru avuga muri iki gitondo nuko inama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungoni yamenyesheje ko ibabajwe n'urupfu rw'abasoda batanu na munani bakomeretse bo muri zangabo MINUSCA ziriko zirafasha kugarukana amahoro muri Repubulika Centrafricaine. Mu itangazo inama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungoni yashikirije, yarahojeje imiryango yabuze, yarahojeje Leta y'u Rwanda, irahoza n'ingabo za MINUSCA nyene. Iyo nama y'umutekano ishiramwe mpuzamakungoni irashima n'amatohoza ko yatanguye yongera ishigikira ibigo ingabo za MINUSCA ziriko zirakora. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyene, Barack Obama yarishuye abanegura y'amasezerano ku rwanda shoroho nyanganda ariko gushigwa ko umukuna na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyene n'ibihugu bitanu rutara byo ku isi ko ahubwo wewe ayo masezerano ayabonamwo imigenderanire ishoboka hagati y'igihugu ca Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyene. Ivyo yabivugiye ku kiganiro caciye ku televiziyo CNN yishura ku bibazo vya Farid Zakaria ku gicapu cerekanywe giciye ku buryo bw'ingurukana bumenyi Twitter ya prezida wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Yishuye ati iyo ni inyishu y'ivyo namenyesheje ko mu gihe Iran itokwemera ko amakungu agenzura ahikegwa hose kwakoregwa ibigwanisho ronyanganda, ati turashobora kubisambura dukoresheje uburyo bwa gisirikare, ati kandi ivyo nta no kubisubira ko. Yaragishije kandi yarasabye kandi na mashinga mateka na nkibuza mateka ya Leta Zunze za Amerika bandanye banegura ayo masezerano ko ahubwo bariko barakamira mucoze imirwi y'intagondwa yo muri Iran irimwo abitwa Frere Mizirima irikwira ko ijoro n'umutaga kugira ngo ayo masezerano ntaje mu ngiro. Iyindi nkuru twabashikirije nuko igisoda ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika camaze gushikana indege z'ingwano F-16 ku bibuga by'indege by'igusha Turikiya mu gihe ibyo bihugu bibiri biriko birabandanya umugambi wo kwaniriza hamwe baba Islamic States bari muri Siriya na Iraq. Igisoda ca Amerika cameje ko ejo catanguye ibitero by'indege gikoresheje ubutaka bwa Turikiya kuri uyu munsi wa gatatu ari naho izo ndege zashika. Izo ndege zikaba zaje ziva mu Butaliyano ku kibuga c'indege c'ingwano citwa Aviano Airbase, kandi kikaba caherekejwe izo ndege zikaba zaherekejwe n'abahinga bazo bashika amajana atatu. Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francis ku munsi w'Imana yarasabye ashimitse ko gukora ibirwanisho roho nyanganda byoheza bigahagarikwa ku isi yose. Murakoze.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeza. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.